Radio hijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muri kumwe natwe muri adutunga murumva ko uko mwari mumenyereye ko ibiganiro byacu ariko bitangura bitatanguye uko mu bimenyereye twagize ikibazo gito c'ubuhinga bw'ivyuma ariko mukanya turizera ko kiza gutoregwa umuti kuri micro mu bagiye kubashikiriza makuru no muto ya kino gitondo muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe turayahera kuyagezweho ijya nino kwisi hele kumugabane wa Afrika neza na neza muri Uganda aho abajeje umutekano muri ico gihugu batanguye amatohoza kucateye umuriro wahitanye abana 11 biga kwishure y'indaro ry'abafise ingwara y'ubuhumyi umuriro wadutse mu bacagucagu bwejo kuwa mbere wahitanye abana bari hagati y'imyaka 4 na 13 Ishure ryadutsemwo umuriro gitwa Salama rikaba riri mu karere kitwa Mukono kari hagati mu gihugu ni ishure ry'abana b'abakobwa gusa muri rusangi abarimwo bari 70 igice cahiye caryamamwo abana 17 polisi ikavuga ko batandatu mu barokotse muri ico gice cahiye ubu ari ndembe Luc uwo yesigire avugira polisi ya Uganda yasiguye ko imbere y'uko imiryango murantunga yabazize uwo muriro ironka uruhusha bwo kubashingura hazobanza gukorwa amatohoza yimbitse arimwo nazokoregwa kubiziga vyabanyakwigendera uramatari wa karere iryo shure riherereyemwo nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko amatara y'igice cahiye azimirizwa mu cumba c'uwaraba abo bana uwo araba abo bana yarashoboye kurokoka naho bitakunze ko atabara umwana n'umwe yasiguye kandi ko nawe nyene atazi umuriro iyo wazananye umuriro wo kuri iryo shure wadutse mu gihe hari hasigaye iminsi mike ngo umuganwa kazi w'Ubwongereza Anne ariwe mukobwa wahoze ari umwamikazi w'Ubwongereza umuhisi Elizabeth wa kabiri hagendera iryo shure ari kumwe n'umutambukanyi wa president wa Uganda Jeannette Museveni kuva mu kwa mbere kuno mwaka muri Uganda tuributsa ko amaze gusha amashure menshi yamara igitera uwo muriro kiracari amayobera Tukiri ku mugabane wa Afrika ishamwe mpuzamakungu ONU rikeneye uburyo bwihuta bwo gufasha abanyagihugu ba Siriya yemeza ko akaga barimo gashobora gusongerwa isibe n'ibihe by'imbeho bimirije kujamwo ONU itangaza ko uburyo bwo gufasha abanyasiriya ahanini bwahereye mu guhangana n'ikiza cakorera kibarizwa mu karere mu burere bugera kuri 14 kugera inosaha abamaze kumenyekana ko banduye ni miburiburi 224 mu gihe abo ico kiza kimaze guhitana bagera ku murongo 8 ONU ivuga ko kugira ihangane na korera muri Siriya ikeneye byihuta miliyoni zaba 35 z'amadolari iryo shahamwe ntiryashize ku mugaragaro uburyo rikeneye bwo gushigikira abanyagihugu bo mu bindi abanyagihugu mu bindi bisata ico bikoze gerekanye ariko ko abakeneye ubufasha bwihuta bagera ku miliyoni 14 n'ibihumbi 600 miliyoni 12 muri abo bakeneye ubufasha bwifungurwa abandi bagakenera ibindi byankenerwa ivyo biharuro ONU yemeza ko biri hejuru y'ibindi byose byoshira hamwe ryatororokanije mu myaka 11 iheze andi makenga ONU yerekanye hashimikiye kuba uno mwaka myinshi mu miryango ya Siriya itazoshobora guhangana n'ikibazo c'umuyaga nkuba gutyo bikazogorana no kubashuhisha amazu yabo ONU isigura ko abanyagihugu ba Siriya bakeneye kuzofashishwa ibikoresho vyo kwirinda imbeho biyongera ko ibice 30% ugeranije n'abari babikeneye mu mwaka uheze igice kinini cy'abo bantu kikaba kigizwe n'abana n'abagore baba mu makambi adafise uburyo bwo gushuhisha amazu umuyaga nkuba ukwiye n'amazi akwiye Twacabandanye n'amakuru hagezeho hirya nino ku isi kandi n'ubu turabandaniriza ku mugabane wa Afrika batavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazi na muntu muri Centrafrique batera ivyatsi ingingo ya president Faustin Archange Touadéra yo gukombora umukuru wa sentare na henyuzwa president Faustin Archange Touadéra ejo kwa kabiri niwe yakombora madame Danielle Darlan abatavuga rumwe na leta namwe mu mashirahamwe yigenga bemeza ko umufasoni yatakindi azize atari kuba yaranse kwemeza amategeko atandukanye yaragamije guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo president Faustin Archange aronke uburenganzira bwo kwitoreza manda ya gatatu abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe yigenga muri Centrafrique bemeza ko mu gukombora madame Danielle Darlan mumabanga y'umukuru wa sentare nkuru ya Centrafrique president Faustin Archange yahunyanze ibwirizwa shingiro rigenda Centrafrique rikavuga ko ata urenza manda zibiri mu kwicenda kuno mwaka president Faustin Archange yashinze umurwi w'inyanyura ibwirizwa shingiro ushiramu ingingo zivanaho ibiringo ntarengwa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ishingiye ku mategeko y'ico gihugu yasheshe abari bagize uwo murwi imigambi yabo yigwizwa na zero kuva ico gihe Daniel Darlan yigeze arabwagiza n'abashigikiye ubutegetsi bwa president Faustin Archange akenshi baramwibasira vyaba biciye mu myerekano imwiyamiriza canke amajambo akomeretsa batisha ku mbuga ngurukana bumenyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanaho ku mugabane wa Amerika yahaye uruhusha abadiplomate bayo bipfuza kuva muri Nigeria kuba barakinjura itangazo rya soye n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu risigura ko uruhusha ubwo bushikiranganje butanze bwega umuce bw'abakozi batari mu bategetsi n'imiryango yabo. Iyo tangazo itanga umuco kandi kwata bikorwa vyo gutahukana abavyipfuza bizoba naho biri uko ingingo zihamagarira abanyagihugu ba Amerika kwiyubara kugumutekano wabo za hagumijwe co kimwe nizi ha magarira abanyamerika kwirinda kuja muri Nigeria igihe cyose babishoboye. Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengero birimo Bwongereza na Canada bikaba byemeza ko amakuru bifise yerekana ko hari abihevyi bafise umugambi wo kugaba ibitero mu bibanza birimo inyubakwa za leta, amashuri, amasengero, amaduka manini akora amashira hamwe mpuzamakungu hari inyungu z'ibihugu byo mu burengero n'ibindi bibanza bihurikiramwo abantu benshi. Muradutunga rero murumvise ko amakuru yacu ino munsi uko yahora atangura nuko ari hagati muyagezeho ijya nino ku isi atariko muri ko murayumva twagize ikibazo cy'ubuhinga bw'ivyuma twizera ko kiza gutoregwa inyishu mu kanyi sase muraza kwa rero muca mwumva amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Urakoze Diane nini nahazwe ku makuru yo hejya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi yatanguje isekeza ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu mu gihugu cyose umugambi ushaka gushikwako no kugira ngo amahinguriro akore ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe.
Mufise impapuro nyinshi zikenewe muraduhangaza mudutunge muduha umwanya wo kurondera izo mpapuro.
Uyo ni umwe mu bafise amahinguriro mu Burundi. Ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bwahanaguye ibihano bwari bwafatiye umushikiranganje wa mbere mushasha w'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye u Burundi. Ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bwahanaguye ibihano bwari bwafatiye umushikiranganje wa mbere mushasha w'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Roje Wirikaneza araduha inkuru y'idonido.
Mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi rigaca ku rubuga rwa Twitter niho iyo ngingo yamenyekaniye ubwa mbere kuri uyu wa kabiri. Urwandiko ruto mperekeza rw'iryo tangazo rwerekana ko iyi ngingo yo gukura ibihano kuri Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yafashwe ku itariki ya mbere ukwezi ikaba yemejwe n'akanama k'umwe bwa Buraya, ariko ingingo nyezina yasohotse kuri uyu wa mbere. Ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya bwavuze ko iyi ngingo ari umwimbo w'ibiganiro bikomeye hagati y'u Burundi n'uwo muryango maze busezeranya gufata mu mugongo u Burundi mu migambi yose n'utwigoro icyo gihugu gifise mu kuzana impinduka. Ijwi rya Amerika rikimenya ino nkuru ryahaye mikro bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bishyira uburengero bw'u Burundi ahaturuka bwanandira ko buca abo twavuganya kamwemwe karabasi.
Twa byakiriye neza cyane gose biradufasha ibyo turonka mu makungu
mwe bwa Buraya turabushimiye kuba bwabakuye k'ibihano
turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze biraturyoheye cyane kandi biratunezereje.
Naho banezerewe Karnate Zakia no mwishyira hamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi wavuga ko bigoye gutahura cy'umwe bwa Buraya bwahereye ko bufatiye ingingo.
Twaciwe intege n'iyo ngingo y'umwe bwa Buraya yo gukura ibihano kuri abo bantu bavugwa
mu byaha bikomeye mu Burundi twibaza ko ari ingingo itizwe neza idaha agaciro ukudahana kwimakajwe mu Burundi biragoye no kumenya icyumwe bwa Buraya bwafatiye ko kubera imyitwarariko yose ibihano byari bihagaze ko iracyari ya yindi ingingo yo guhanagura ibihano kuri abo bategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru byerekana ko uwo muryango utakitayeho na gato amabakorwa mu Burundi biri mu mukenyuro wo gutera intege leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye umukenyuro wizwe nabi rwose. Mugabo Kazima Abdul mukuru w'umugambwe ipedezwa mibanga yibaza kumwe bwa Buraya bwabanje gushishoza bihagije
ishyamwe gimwe bya Buraya yabonye neza yuko mu Burundi hari amahoro hari umutekano riremeza yuko ibijyanye n'agataya kazi na muntu mu Burundi biko bitera imbere biko bitsimbatara.
Maître Christian Ntakiruta Imana twari urunani rw'abanyamategeko haja Burundi amenyesha kumwe bwa Buraya busana ubwivuguruje busara bushimira
cyo nikimenyesha simusiga cyo twofata ko twari preve irrefutable cyuko ibyaha byo byakoze kumwe bwa Burayi ejo ni ntahe ya sasa ejo ni bazoba isura.
Ariko jeha Hakizimana twashyira hamwe Forcon F riri mu bamaze imyaka irenga itandatu basaba ko bino bihano bivanwaho abibona ukundi
ko tubisemera tuvuga ko nyabuna nyabuna Burundi ukwiye gukurwa ko bihano byose kuko uravye by'ukuri hari intambwe Burundi bwateye kandi n'amakunga akwiye kuzarashima.
Atanaze Karayenga umuhinga mu bijanye no kumenyesha makuru asanga inyungu nini zifise umwe bwa Buraya kurusha Burundi
nta kuri basubwiye basi tubikuye kubera ikiniki biboneka ko ari amabanga yabo inyungu zabo ariko si inyungu z'Uburundi si inyungu z'Abarundi na gato.
Tartakiani yibaza ko Burundi ubereye imfura ibindi bihugu byahora biterwa ubwoba n'ibihano by'umwe bwa Buraya kubwiwe nta bategetsi bazongera gusurutishwa na bene ivyo bihano. Umwe mu bari mu biro by'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Senda DFDD yabwije ujya Amerika mu butumwa bwanditse ati iyo ngingo bayifashe batatubajije bayikuye tutabisavye. Nayo Clementine de Montoye umushakashatsi ku mugane wa Afrika mu Human Rights Watch yagereranije ingingo y'umwe bwa Buraya n'ubushirwa mu gahanga rukubiswe abahuye n'amabi yakozwe munsi y'uburongozi bw'umushikiranganji wa mbere. Mu mpera z'ukwezi guheze Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko indongozi z'umwe bwa Buraya zamusezeranije gukora ibihano ku bafasha biwe
ati bimeze neza cyane no gufelicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo navyo bihano individuel ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byaraheze gusinda yamwiye ati umwe wenyine atacibuka izina niwe wenyine usanga ari ikinyarire tutazi natwebwe.
Ibi bihano byahanaguwe byari byafashwe mu kwezi kwa cumi 2015 byagerekeye abajenerali babiri Godefroid Bizimana icyo gihe yari cyegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi na Gervais Ndirakobuca y'umuhanuzi mwishikira mu biro kwa Perezida Nkurunziza ajejwe ibibazo by'igipolisi. Abagabo babiri bose baturuka mu ntara imwe ya Cibitoke. Ubwira gatatu Jenerali Ronald Ngendakumana yahoze ari mu bayobozi b'iperereza ry'u Burundi mbere yo guhunga igihugu mu 2015 yagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi. Uko ari batatu bahoze ari intwazangabo mu muhari w'inyeshamba z'abahutu watsanze DFDD ubu bemerewe kuja ku mugabane wa Buraya atankomanze. Umuntu umwe ni ubumwe bwa Buraya bwagumije ko ibihano ni umukozi w'ibiro by'iperereza ry'u Burundi yitwa Matthias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu. Unawe yagirizwa kuba ari umwe mu bantu bahaye imimenyerezo gisirikare urwaruka rw'umugambwe Senda David Mbonerakure haba ku butaka bw'u Burundi no hanze y'igihugu. Abo nabo ishyirahamwe rya Buraya rikemeza ko bagize uruhara rukomeye mu kwangiriza abatavuganwe n'ubutegetsi. Gervais Ndirakobuca umwe bwa Buraya umusanganiye nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoreye yarenga iyombe bunyoni yaheruka gusubirira kuko mu 2020 yakije mu mabanga zaciye zimuteza uburiri ibihano. Bose bagirizwa ibyaha bimwe birimwo ubwicanyi, guhohotera kiremwamuntu no guhamagarira abantu gukoresha inguvu n'igikenye. Eloge Urika neza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Burundi kandi ejo kuwa kabiri bahimbaje umunsi mukuru wahariwe ibifungurwa ku isi. Umushikiranganji wa mbere yasavye Abarundi gukura amaboko mu mpuzu bakitaho uburimyi bwo butunza Abarundi benshi. Inkuru twateguriwe na Desire Hatongimana.
N'umunsi mukuru wahimbajwe mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Icivo kigira giti ata usigaye inyuma tugwize umwimbu dukingira ibidukikije dufungure neza tubeho neza. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yasavye Abarundi kubavanura n'ubunebwe bakagwiza umwimbu.
Ihangiro rya leta mvyeyi kandi nkozi risanzwe ari uko umunwa wose uronka ico ufungura hakaboneka n'umusesekara wo gushora ku isoko kugira ngo umufuko nawo nyene uronka amafaranga. Iryo hangiro tuzorishitsa dukoreye hamwe tugasengera ku mugozi umwe atakiturumbanya atakiducinege kandi dufatanye mu nda twese
aho mu ruyigi uwo munsi mukuru wabereye abarimyi baho bamenyesha ko batunzwe n'ivyo barima ariko ku mwimbo wagabanutse cyane kandi ko bataronka ivyo bafungura kubera uruzuba
abafisa gatoki tugateka gatoki abafisa kumbati tugateka kumbati abarimyi agasheri bakarya agasheri bagaheza bakajaho fungura sase tuvuye gukora hanyuma rero ugahita ugasigara uronda ari by'umugoroba
hariho abashobora gufungura rimwe ku munsi yego ni ukuntu ukaheruka nk'aka iwanyu mu gitondo ugasaba kujya nk'utwo ku mugoroba ku buryo utaronka ibyo saa sita
n'abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bamenyesha ko bashonje baremeza ko umwimbo wagabanutse cyane mu ntara iwabo ubu no gusuma kikaba ari ikibazo kuko ibifungurwa byazimbye cyane
Uravye n'igiciro cy'ibiharage cyahora ku 2,500 rero tugura 2,250 nico giciro cyo kurangura ngo muri usanga ibintu byose byaraduze uravye nk'imiceri aho igurwa nk'2,200 igeze kuri 3,500 ubwo ubuzima urumva ko ariko nagorana bimwe biteye ubwoba
kugira abanyagihugu bashobore kugwiza umwimbo umushikiranganje wa mbere yasavye abarundi kubandanya bijukira kuja hamwe mu makoperative kugira leta ibafashe
umutumba wose imiliyoni zishika 10 kugira umugambi wo gukorera hamwe mu makoperative ukomere utere imbere abenegihugu barime kandi borore kijambere kubandanya umugambi kuronsa ibitungwa ya kijambere abenegihugu biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere no kubahimiriza kororera ibitungwa mu ruhongore
ako kamo kumushikiranganje wa mbere w'Uburundi abamaze gwakurikiza baremeza ko harimo akarusho Pionzopfa Barushe akomoka muri komine Isare intara ya Bujumbura arongoye koperative y'imiryango 108 yishize hamwe
uye turavyaho tugeze kuri muri iki gihe tugeze kumwimbo cyasanzwe abarimyi bo muri uyu mwonga benshi babinezererwa kuko nk'ubu tuvuga tuti muri uyu mwonga wacu nka twebwe turabarimyi tuti ni nkako kabanki kacu kamahera dufise mbere abafise ahanini kuko bose ntibangana ntibari ku rugero rumwe hari n'ushobora kwimbura mu icirimo akaronka amafaranga ara nk'umuriyoni kumwe n'imbwihugu ndibaza icyo tubona kandi ntabwo cyasanzwe
umunsi mukuru mpuzamakungu w'imfungurwa usanzwe uhimbaza kugenekezo ya 15 ukwezi kwa 10 uko umwaka utashe iyo tariki ihurirana n'ishingwa mu mwaka w'1945 gishyiramwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa n'uburimyi FAO irishyira hamwe rifise icicaro cyaryo mu gisagara cya Roma umugwa mukuru w'Ubutaliyano Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
tugushimire Desire tukivuga ku Burundi leta yatanguje isekeza ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbo mu gihugu cyose umugambi ushaka gushikwa ko nukugira ngo amahinguriro akora ibidakwije ubuziranenge nayo akora atabifitiye uruhusha ahagarikwe n'inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali
Icyo gikorwa kije gikurikira ingingo ziherutse gufatirwa mu nama yahurije hamwe abarongoye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amahinguriro abayobozi b'intara n'abayobozi b'amahinguriro mu gihe ibihingurwa na cane cane imitobe bibandanya biba byinshi ku isoko bigatera amakenga umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko hari bitegerezwa gukogwa vuba bwango kuko bibangamiye amagara y'abantu
Kibazo cy'amagara y'abantu nta negosiyasiyo ihabwa dutegereza gutera intambwe amategeko arahari dukurikiza amategeko ku kintu cerekeye impapuro amahinguriro akoresha impapuro zo kwemererwa ugasanga bakoresha impapuro za magendo ni ukuri mu gisata cy'amahinguro uwosuzuma neza yosanga ibi byose biva ku gitugiri kuko ntiwombwira ingene umuntu yoshinga ihinguriro akarishinga abenegihugu babona agashora ariko ashora ibintu byica amagara y'abantu turorera watanze igiturire kugira aronke uruhushya azohahombera
umuyobozi mukuru w'ikigo BBN kiraba kwa tatunenge turi muri ibyo bihingurwa yavuze ko muri ico kigo hari kibazo c'abakozi bake uburyo n'ibikoresho bidakwiye ibituma batarangura neza ibyo bashinzwe mugihe bafise amahinguriro bo bashikiriza ko ibyo bakora ataco byonona umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange Martin Iteretse amenyesha ko abadakurikiza amategeko bategerezwa gufungirwa bakanabihanirwa imbere y'amategeko
Chenda kujana, uhingura, ibyabantu swate wanwa, changwa wafungu. Havijose, ibiche, mirongu, chenda kujana, vinyoga, kandu ikafungu ikwa, mumurundi, ibisohoka.
Chani chani sabako, ama izi ile, ndo transformasyo, ama indisi. Awazi kwa wafisi vivazo, muhagari kekukora, ukivye muliko murakora, tuzovise yeza, kani na amwe, genye mumirike, mubiumbe neza.
Kuri mikro y'abakunzi b'ijwi rya Amerika banye na mahinguriro bo basaba kwiyonga ingo yo gufungirwa yo birabangira kugira ngo babanze batunganye impapuro zisabwa zibaha uburenganzira bwo gukora
mu byukuri amayizine atazwi n'amategeko yaduka gakora ibyo dukora katutukisha niyo menshi tewe rona gisobwa muntu mbere yuko turafite amadeni y'amabanki turabe n'imiburiburi bake ku gatwe kabo kubicara n'impapuro nasaba nka senteya ko abapolisi n'abagizi ntara bo bamenye Shako urupapuro kwa senti ya mvyo botubatse ubutanwa ukumva kwa transitanga
numvise impapuro nyinshi zikenewe muraduhangaza mudutunge muduhunganya kurondereza impapuro
kwigenekerezo rya 13 kwezi kw'icenda uyu mwaka ni ubushikiranganje bw'ubudandaje n'amahinguriro bwatangaje ibibujijwe n'ibisabwa mu mahinguriro y'ibiva mu mwimbu abenegihugu bihereza ibyo nabyo bigizwa hanini n'imitobe inzoga ubuyi n'ibindi ico gihe bahawe iminsi 45 kugira ngo bene ayo mahinguriro babibashize mu ngiro ibisabwa n'amategeko guhera kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 uku kwezi kw'icumi umugwi ujejeje gukurikirana kwa mungiro jayo mabwiriza mu gihugu hose washizweho n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje n'amahinguriro watanguye ibikorwa by'ubwo bugenzuzi ejo rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severus Ndayikengera kubijanye no gushira mu ngiro ayo mabwiriza yatumenyesheje ko muri iryo sekeza hariko hakogwa intonde z'amahinguriro akura nabi nayakora neza aho kuri uyu wa gatanu bazotangura gufunga ayadakwije ibisabwa
ni byinshi gose usanga bijya ku isoko bidakwije ibyangombwa nicyo gituma ubureta y'u Burundi yabihagurukiye turi mu cyo twita kampanye yo kugira ngo ibyo bintu byose bive ku isoko kuwa kane tariki zobigeze rero hariho umugwi uri kurabikurikirana kuva kuwa gatanu abantu badafise ibyangombwa amahinguriro yabo azoca hagarikwa gatoya kugira babanze bisuga ibyo bari bamaze guhingura bidakwije ibyangombwa ibyo ku isoko
mu Burundi haharugwa amahinguro yarenga 700 amaze kumenyekana n'ayandi atazwi amenshi muri ayo akora mu buryo budakwije amategeko agenga amahinguriro nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro leta isigura ko bimwe mu bihingurwa n'ayo mahinguriro bishira ubuzima bw'ugwaruka rwinshi mu kaga nk'uko bishikirizwa n'ubwo bushikiranganje ubwo bushikiranganje bunamenyesha ko agiye gushigwa ingufu mu gisa tachikigo chigihugu kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa Sentea na BBN ikigo chigihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye ni mu gihe BBN yerekanye ko yarifise abakozi badashika ni 10 bafite ubushobozi bwo gupima ubuziranenge mu gihugu hose Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Ikigali
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi
Baramutse neza ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa 10 Komite yihariye yine kushiga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite ikoranye ati ku gitero cyo kuri Capitol yafashe icyemezo cyo guhamagaza uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump kugira ngo ayihe ubuhamya bwe bisobanuye iki nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana ese ubuhamya ashobora gutanga yabanje kurahira komite ishaka ko Trump ayiha n'inyandiko n'ibindi bimenyetso bitandukanye ku gitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Trump ashobora kuregera inkiko arwanya iki cyemezo. Abahanga mu by'amategeko bemeza ko byakururana mu manza mu nkiko nyine amezi n'amezi. Ashobora se cyangwa ubwe ku giti cye kwanga kwitaba. Icyo gihe komite nayo ishobora gusaba minisitiri w'ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumurega mu rukiko icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko. Minisitiri niwe wenyine wafata icyemezo cya nyuma cyo kujyana rero ikirego mu rukiko. Amategeko ateganya ko kwanga kwitaba inteko ishinga amategeko ari icyaha cyo kuyisuzugura gishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi ijana. Si ubwa mbere inteko ishinga amategeko itegetse umukuru w'igihugu cyangwa uwigeze kuba we kuyitaba. Abandi ni bande? Ijwi rya Amerika. Mbere ya Perezida Trump, abandi bane bonyine gusa bigeze guhamagazwa n'inteko ishinga amategeko. Mu 1846, inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yakoze amaperereza kuri Daniel Webster wari warabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku butegetsi bwa ba president John Tyler wari warategetse kuva mu 1841 kugera mu 1845, na John Quincy Adams wari warabaye umukuru w'igihugu kuva mu 1825 kugera mu 1829. Inteko yaregaga Webster gukoresha nabi umutungo wa Leta. Yahamagaje rero Tyler na Adams kugira ngo bayihe ubuhamya bwabo kuri icyo kibazo. Tyler yaritabye, naho Adams we ntiyitabye, ariko yatanze ubuhamya bwe mu nyandiko. Amaherezo Webster yaje kuba umwere. Mu 1953, inteko ishinga amategeko yahamagaje President Harry Truman amaze igihe gito cyane avuye ku butegetsi. Yabaye umukuru w'igihugu kuva mu 1945 kugera mu 1953. Inteko yamuregaga ko yari yarahaye akazi mu nzego za Leta umuntu yari azi neza ko yari maneko w'icyari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Truman yanze kwitaba, none inteko ishinga amategeko irabyihorera ntiyamukurikirana birangirira aho ngaho. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane 1974, President Richard Nixon yabaye umukuru w'igihugu wa mbere na mbere n'uwa nyuma kugeza ubu wahamagajwe n'inteko ishinga amategeko akiri ku butegetsi. Yashakaga ubuhamya bwe ku cyiswe urukozasoni rwa Watergate, aho yanekaga abatavuga rumwe nawe bo mu ishyaka ry'abademokrata. Ntiyitabye, ariko yatanze inyandiko n'ibindi bimenyetso inteko yamwakaga, ariko amaze kubitegekwa n'urukiko rw'ikirenga. Perezida Nixon yaje kwegura amezi ane nyuma yaho ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1974. Muri make, iyo inteko ishinga amategeko n'urwego nyubahirizategeko bafitanye ikibazo, bombi bitabaza ubucamanza bukabakiranura, kandi bose bakubahiriza ibyemezo byabwo bya nyuma. Nguko uko demokrasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza rero, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Na wadu kulitirabari mumajefe ya Uganda, mwakumfi vigani robja chukuri radijwiri yowora, Voice of Mwawura, kumurongo FM, mirongo runani, numunani ni vichi chenda.
Ni radijwiri Amerika, iminsi yose, kuva kuwa mbere, kugera ku cyumweru.
Juti mwese mkunda la DJ ya Ameriki vigani ili tukawateguri ya muraka kanya vigarukie ngaha. Tulashimi ye bagenzi wa chubosu wa gizuru hara mitegu ugwa ya makuru. Mugiri vihevijiza mubanda nyakumbiriza radio ya anyu, DJ ya Ameriki.